Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abo tuzindikanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abantu bane bapfuye, abandi batari bake bagakomereka igihe imodoka yo mu bwoko bwa bus yari batwaye yaseki bombe yaritezwe kwibarabara mu buraruko bw'igihugu cya Kenya kuri uyu wa gatanu. Ako karere gasanzwe kageramiwe n'ibitero bikorwa n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabab. Umutegetsi mukuru ajejwe umutekano mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya, Mohamed Saleh, yatangaje ko iryo barabara ryari ryarahagaritswe gukoreshwa ku mvo z'umutekano. Umuhari Al-Shabab ntiwitiriye buno nyene icyo gitero, yamara akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya karaberamwe ibitero bitari bike by'amabombe aterwa ku mabarabara bisanzwe akenshi byitirira umuhari Al-Shabab. Tubutse ko ibitero nk'ibyo byahitanye abantu bashika kuri 50 mu ndwi ziheze. Abenshi mu baguye muri ibyo bitero bakaba bagizwe ahanini n'abapolisi hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza akorera mu ikambi rinini cyane ry'impunzi ry'Idadaab. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko amatohoza ariko arakogwa ajanye n'uko yakomboye James Comey yarashinzwe kuyobora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha. Ivyo Perezida Trump yabitangaje inyuma y'aho ikinyamakuru Washington Post gisohoreye inkuru ivuga ko Robert Mueller ariko akora amatohoza ku bijyanye n'uburyo Jared Kushner, umukwe wa Perezida Trump asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yakoresheje amafaranga. Ayo matohoza akorwa kandi kuri Perezida Trump ku bijyanye n'uko yoba yaragerageje kubangamira ubutungane. Abashingamateka batandukanye batangaje ko Perezida Trump yarakwiye guhagarika kwandika ku bijyanye n'amatohoza ariko arakogwa ku Burusiya. Mu gihe bamwe bagabisha ku inama nshingamateka yohagarika Perezida Trump ari hamwe agerageje gukura Rod Rosenstein icegera c'umushingwamanza mukuru, umushikiranganji w'ubutungane we amenyesha ko akiri kare kugira ingingo nk'iyo ishobore gufatwa. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika catangaje kuri uyu wa gatanu ko igitero c'indege giheruka kuba mu buseruko bwa Afghanistani cahitanye umutegetsi akomeye w'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Iryo tangazo rivuga ko uwo mugabo azwi ku izina rya Jawad Khan yari umuyobozi mukuru ajejwe gutangaza amakuru mu ishami rya Khorasan rizwi ku izina rya ISSK. Icyo gitero cyabaye ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu mu karere kari karimwo abagwanyi b'uwo muhari basanzwe bafise ibirindiro muri Siriya. Abasirikare ba Amerika bavuga ko Khan yari umuhinga mu by'amakuru kandi ko yahora adurumbanya itumatumanako ry'amakuru muri Siriya. Bakavuga ko urupfu rwiwe ruzohungabanya ibikorwa by'uwo muhari rukagabanya iyinjiza ry'abanywanyi bashasha hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba mu mahanga. Abagabo batatu b'Abanyepalestina bakoze ibitero kuri uyu wa gatanu hafi ya Yeruzalemu bica umupolisi w'umunyisiraeli imbere y'uko bicwa n'abajejwe umutekano. Abategetsi batangaje ko muri uyo mwanya nyene habaye ibindi bitero bibiri hafi y'igisagara cya Damasiko mu kibanza gisanzwe gicamwo Abanyepalestina bavuye gusenga. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe abayoboke b'idini rya Kiisilamu bari mu ndwi yabo ya gatatu y'amafungo y'Iramazani. Ikigo kijejwe umutekano muri Israeli catangaje ko Abanyepalestina batatu bafise imyaka ya 18 na 19 aribo bahasize ubuzima. Abasore bompi baturuka mu gisagara kimwe cya Ramallah muri Cisjordani bakaba bari bamaze gupfungwa muri kahise bivuye ku bikorwa by'iterabwoba. Israeli yagirije abategetsi ba Palestina ko bakokeza intambara nyamara abategetsi ba Palestina barabihakana bakavuga ko ivyo bitero bikogwa n'abanye Palestina bafise ishavu ry'ibibanza byigaruriwe na Israeli. Abahinga mu bijanye n'iperereza rya Leta Zunze za Amerika barafise amazinda ku makuru avuga ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abubakar al-Baghdadi ashobora kuba yarishwe mu gitero c'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon, umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa vya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu, avuga ko muri kino gihe badashobora kwemeza ayo makuru. Ni mu gihe igisirikare c'Uburusiya catangaje kuri uyu wa gatanu ko ibitero by'indege z'ingwano zaco muri Siriya byabaye mu mpera z'ukwezi guheze byahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislamu bishobora kuba byarahitanye al-Baghdadi. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'Uburusiya byabereye hafi y'umugwa mukuru wa Leta ya Kiislamu Raqqa byahitanye abari muri mu nama kandi ko al-Baghdadi yarimwo. Abategetsi b'Uburusiya bakavuga ko bisha abategetsi bakomakomeye cyane mu by'igisirikare batari bake ba Leta ya Kiislamu hamwe n'abagwanyi mu bya gisirikare batari bake n'abagwanyi bashika ku 300 bari babakingiye. Mu gihugu cy'Ubushinwa harabaye igitero igitero mu ishure nako ry'intango rya maternelle gihitana abantu 8 n'abatari bake bakomeretse ku muhingamo wo ku munsi wa 4. Ico gitero nk'uko byatangajwe n'imenyeshamakuru bikorera mu Bushinwa cyakozwe n'umuntu yari afise ingorane.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyane.
Nongere inshuti bakunzi ndabahikaze mu kiganiro Iwanyu mu ntara cuno munsi ahanini kiza kuba gishimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wahimbajwe ku wa gatanu igenekerezo rya 16 za kuno kwezi ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku mugwa mukuru Bujumbura aho rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana New Generation ryaronkeje bamwe mu bana b'umwibarabara batari banditswe mu bitabo by'amakomune impapuro z'amavuko. Umenyesha makuru wacu Elo Jurika neza niwe yakurikiranye ino nkuru.
Muruba Feza, Ndwayeze Evangeline, Faustin Twagiramungu.
Ahani mukigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu bana bahora bamwibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko.
Bahati Innocent.
Muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11. Innocent Bahati kakuwe mu ibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango. Kabwije ijwi ry'Amerika uko kiyumva n'ico kibaza urupapuro ruzogafasha.
Nyumva neza kubera igihe nararuronka sinari nzi ko ndi umwenegihugu. Ramfasha ko kumenyekana ko ndi Umurundi hamwe naho nogenda mu bihugu byo hanze borinda kurusaba. Rampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi ko ariho navukiye. Mfise ubwenegihugu bwo mu Burundi.
Eka naka kana kakigeme nako nyene k'imyaka 11 kanejerejwe no kubona kandiswe mu bitabo by'ingo n'imiryango. Nubwo imyaka gafise ari mike kibona mu bigero.
Uzofasha igihe ngangire mariage. Uko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye ngo mfasha genge mu kigo cyo hanze cyofasha kugira ngo nke karangamuntu ufise urupapuro rw'amavuko.
Bahati nawe arafite icyo akeneye kuzoba niyamara gukura.
Njye mu buzima bwanjye nifuza ko nzoba umuminisitiri.
Umuminisitiri
ajejwe ibyo abana bo mu ibarabara wo kubafasha amagara yabo kuguma ameze neza atawundi yototeza uwundi.
Mu baronkejwe impapuro z'amavuko harimwo n'imisore nk'uyu w'imyaka 20 navuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi.
Navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana vukano bituma Muyinga muri komine Butihinda canja mu ibarabara ry'Muyinga. Nukuri niyumva nezerewe cyane gose niyumva umva nta kuno nabivuga nta kuno nabivuga kuko je sinari nzi uko nzororonka sinari nzi uko vrema tuzohura nabo ngo bandosora urupapuro
mbona no mu maso kamwe mukasomeka
ndukuri vrema ndukuri ni byiza biranezereye
tedi harusha imana umuhuza bikorwa mu new generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa
mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe ari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nivyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kuba izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero wa urumuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafise urupapuro rw'amavuko kuko ni go rupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobore kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva no rupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwene gihugu
ariko harusha imana hari ibintu bibiri bimubabaza
no munsi ari abavyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda gasega amahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umuvyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya ivyo navirwa tusanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku muvyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umuvyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero ni ntamba mya mbere intamba mya kabiri duhura nayo nabana nyine ubwabo bizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye abana adufate ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashikanya imyaka 20, 25 urumva uwo kugenda kumubwira ngo urashaka kuva mu ibarabara ntavyo yumva kuko ibarabara irafise ubuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiye ndero ntigenda akagirire ubushyanganje bwagateka kazi na muntu nabahanya agateka kabana hari umukenyuro bumvikanye Martin Ivyabandi umushikanganje wagateka kazi na muntu
twarakoze inama n'abantu bose byega turumvikana tubunduzo bikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo byo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogira ibyo dukoze amatusewe twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabyo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi ko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango dusanga bona abana b'impfuvya ari mu ibarabara si benshi
mategeko mu Burundi ikiringo ntarengwa cyo kwandikisha umwana ni imisi 15 uhereye ku munsi avukiye ko ariko iyo misi imaze kurengana nubwo umwana amaze gukura aremererwa kwandikwa yafise abavyeyi cyangwa ari impfuvyi umuntu wese akuze ashobora kumwandikisha gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati 5,000 nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingwa n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Tukiriko turavuga iby'umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafrika Ijwi rya Amerika twashimye kubabwira ubuzima bw'umwe mu bana bo mu ntara ya Mwaro baciye mu buroko apfunganwa n'abantu bakuze uyo mwana twahaye amazina atari yo tuvyumvikanye n'abavyeyi biwe kuko atarakwiza imyaka yo kuvugira ubuzima nk'ubwo ku maradiyo avuga ko gufungwa uri umwana ari amahano ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Haisa Lilian inamahoro
Vyizigiro Blaise ni izina ry'iryomekerano duhaye uno mwana bitewe nuko amategeko ataturekurira gutanga umwidondoro kwiye wiwe uyu mwana afise imyaka 15 yafunzwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho yagirizwa kuba yarivye umufuko w'ibiraya aravuga mabi yakorewe nabo bari bafunganywe bamuruta imyaka mu gashoka himwaro
kewe naro mwana mutoyi urumva aragawo banini kandi baturuta baravuta bakankarira nyene muri iryo joro ngo duhamera yabuje Nancha tamafis ashatu sukakamati akwati kuri mudu zose urare kwisima rero imudu nato batitwaye okay bashobora kugwa imudu hambara nyene nyamba tumye nyamba zitose utambara ukizo kare mu gitondo ugakubura rero bukeje bacandana ibihumbi bibiri cyamba ndaba hagede ko dukubita naho hatani nkuno akadukubita kunyo namasha adano mazu akakwa ati icyarangaho Chengi chara, chengi achambuka tembe, asha umenanji wa gireba anji. Wapo isu waka chapata mijoro, kurawa, asha waka bukati. Hagino munu mijo, mila wako mirana, kachoi kendo.
Uyuvji zigilo Blaise, abandanya vuga ko bitari choroshe, kugira yemere gwe guhenge kumusaya, ateka aniwe. Ikitavuzwe, ningesombi bahigira.
ageze mu ijoro ukaza wumva haragufukuye bakoshite hasi hadutwara uburingeti twebe batwifute aho rero nyine baguma bakobita bakobita ngo turabareka ngo bakaryama ngo natwe nibururuke te narari hantu ndyama ku munsi amcyatanu kukirinda ntizihujemwo imbere yanjye harata abo harebe jamba nyene bitisoneye batwa batwara mu ijoro turyamye hakewe nasubiramo nyene kavuka ati jewe ahantu hamwe notaha ingeso mbi sinoshika mu bandi bana hamani icare mu bandi kina cyambona uko nocamba igikoko
hambavu y'umubabaro w'uyu mwana n'umuryango avamwo warahagira imvune umuvyeyi wabyizigiro agira ati
ivye ndamushiriye hari naha tabiki kukubera ngo baramwatse amahera yabuca ntavyo nari mfise urumva ivyo natekera byose ntibabimo nari merewe nabi mu mutima tazota apuye nzokumva amagara ati ngo umujyane ku maziko hanyuma imana mbonera munzani ndashimira uhoraho
ubukene bwugarije imiryango butuma abana bafunzwe batoroherwa kuronka bababuranira aha ni mu gihe amategeko atemera ko umwana arenguka imbere y'ubutungane adafise umuhagarariye Gamariel Niyonkunda umushingwamanza w'ahimwaro asanzwe aburanira abana bari muri zingorane avuga ko biba ngombwa ko ababuranira ku buntu kugira dosiye zabo zinyaruke
naciye mfata ingingo yo kuza ndafasha abana mwe nabo muri ayo madosiye mbere ataca umuntu arinze kubasaba kubera kenshi na kenshi usanga ataca bafise bikora ko kandi ugasanga atana wundi muntu ariko arabikurikirana rero kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza aburanishwe uko amategeko abitegekanya yumvirizwe mu mwisanzuro ntangere ariko nuko kenshi na kenshi iyo bikiri mu matohoza usanga ata wundi muntu n'umwe afasha kugira ngo arungike abashingwamanza bafasha abo bantu rero bigaca bigorana
ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu basaba leta ko yokora ibishoboka aba bana bafite ingorane n'ubutungane bakajanwa mu bigo byabo batarinze guca mu mabohero y'abakuze David Ninganza n'umuyobozi w'igisata kijejwe gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ishirahamwe gitaho ineza y'abana Sojepay
uyu munsi bari kureme imiryango yawo ingorane bavize rero ubu nizo kuvugana na bavyeyi babo nizo kuvugana n'inshuti zabo nizo kugira ngo ababo bamenye ingorane bafise mu Burundi birazwi yuko amabohero adafise ivyumba by'abana twokorera hamwe tukaraba mbega niki cokorwa kugira ngo umwana ntigere atransita n'umunsi umwe mu ibohero kanaka ntamareyo n'amasaha abiri ave mu minwe y'umupolisi ave mu minwe y'umumajisitra muri parke agenda ubwo nyene muri centre iyo vyagenewe aho rero
tumenyeshe ko mu Burundi haharugwa abana 84 bafitanye ingorane n'amategeko bafungiye mu bigo bitatu vyagenewe gufunga bene abo bana muri vyo harimo ibigo bibiri bifungirwamwo abana b'abahungu arivyo Ruyigi gifunza abana 43 icarumonge gifise 32 mu gihe icagenewe kwakira abana babigeme co mu ntara ya Ngozi gifise abagera ku 9 mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Tuti bakunzi muri kumwe natwe tubibutse kwiyi muri ko murumva ari radio y'u Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kubatwumva muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu gihugu cy'u Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumviganiro vyacu muce kuri rwa go kuri internet ari yo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu hakaba ari ico mushaka gushikiriza kuri kino kiganiro wanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu sahindwi no ku wa gatandatu nkano mangu mutwandikire utu email kuri adresi yacu radio yacu @gmail.com
wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara tugira tubandanirize mu ntara ya Rumonge ivugwamo imyidogo y'abarimye bibiti badatahura ingingo yo kubanza gusaba uruhusha mu ntwaro imbere yo guca ibiti biri mu bitara byabo mu ntwaro bati iyo ngingo ibwirizwa kubahirizwa kugira ngo dukingire ibidukikije abanyagihugu nabo bati ibiti ni rwacu ntawo twari tubwirijwe kugisha inama imbere yo kuvyikora ko Alai Virankunda niwe yacegya nino ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu bo ku mutumba mubanza zone Muyama bavuga ko ikibazo cyo kutaronka uruhusha vyihuta rwo guca ibiti bitereye mu mashamba yabo kiriko kiratuma basubira inyuma mu kwiteza imbere. Abo banyagihugu bagafatira kuko ari navyo bari basanzwe bikora ko mu kubigurisha maze uburyo baronse bukabafasha kwitunganya mu vyo kubaho no mu gutegura iyindi migambi. Abo banyagihugu nkuko bavyivugira ntibatahura impamvu bategekwa gusaba uruhusha kandi ibiti biri mu matongo yabo. Uyu numwe muri bo
yongingo cyo kuntu no byumva sinaho kuntu babikuza kandi urumvise ni gwawe wabiteye ko kandi nivyo biti ni gwawe nka jewe ndiko ndaraba mfise nka ma gitari nka tatatu mu kubitera nakoresheje amahera abakozi babiteye nabahenze amahera urumva bisabwa yuko no bica ndabice nokura ko kwa ya mahera kugira nabe nanje ko hari kintu nokura ko arakanyungu noronka kwa wa mutaye nakoresheje kugira ndabitere je ikintu nifuza nifuza yuko borekura bakareka gufatira umuntu guca ibiti yateye kubera je mbona atakamara yuko bimufatira kandi nawe ari byo bimugirira akamaro.
Ikindi bongera ko n'uburyo bakoresha mu kuja kurondera urwo ruhusha ariko ntibashoke baruronka vyoroshe bikabuko mu gihe abarongoye imitumba nabo nyene barinda gusuzuma ko impusha bahawe zivuye mu ntara ziba zemejwe n'abajejwe intwaro muri komine. Kubwa banyagihugu ugutewa kubaronsa urwo ruhusha gutuma basubira inyuma. Leoporo niyo nkuru umwe muri bo avuga ati
tutegerezwa kubanza kwiga intumbero y'ukubaho biratugora cyane ruraturuhisha kubumvise zibiri hegitari zibiri tuzoragirika kubera gacu sanga ubwiye nawo ngo ntwara ngo nzororera urumva izo n'ingorane zishikira bene gihugu bato bato
uko ibintu biri bisa nuko bica intege abo banyagihugu zo kubandanya biteza imbere mu kugwiza ibiti mu matongo yabo. Kubwabo ingingo mwene iyo yategerezwa gufatwa yisunze uko babayeho. Yakobo Manishimwe ni kwa vuga
ni ngombwa yuko haje nk'izo ngingo shaka bidusigurira tukabimenya tukabitahura nka twebwe honyene nk'ibintu byerekeye nk'ishamba byo guturira no hambere urashe kuvuga ati je ndafise igikumba cyanje kandi mu minsi rimwe kizongera akamaro kosaga nawe uri korahomba mu bintu na utazi uburya abantu nk'ene twebwe turatutize bakwe kuduserukira bakaraba ko natwe ejo nejo bundi shana kwe kugira akamaro kintu byerekeye ibintu by'ibiti.
Tumenyeshe ko ingingo yo kurinda gusaba uruhusha rwo guca ibiti kubafise ibitara vyavyo yashinzwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara mu mwaka uheze. Naho biruko umuhanuzi wa mustaneri wa komine Buyengero Julien Karame ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aravuga uko iyo ngingo iri kirahinyanyugwa kugira ngo abanyagihugu bashobore koroherezwa.
Ndikuvuga uwo duha uruhusha rwo guca ibiti abanza gusaba uruhusha rwatewe ko igikumuna nyakubahwa mustaneri ndetse na buramatari w'intara birashika banatwe baratubwira yuko izo mpusha bitoroha kugira ngo bazironke kuko barashobora kuza ngaha ku ikomine tukabashirira ko sukuve twe tukabasinyira ariko kugira ngo bashobore kuronka buramatari w'intara naho birabagora kuko yama yafatiriwe n'amabanga menshi. Mustanteri yaratubwiye ko bahavuye tumaze kumushikiriza ico kibazo yahavuye avugana na buramatari w'intara nawe aremera yuko agiye gutanga delegation de pouvoir ku bazoba bahari bashobora kwakira abo bantu bakabatunganiriza. Uwo ba akeneye guca ivyo biti ico gikorwa co kurondereza mpapuro agitangura imbere y'igihe azagere aho yikora kuri ivyo biti vyiwe yamaze kuronka za mpapuro mu gihe kiba gitekanijwe n'amategeko. Twayifashe mu ntumbero yo kugwiza kugira ngo abene igihugu ntibahonye ibidukikije ntibahonye ibiti kugira ngo uwuciye igiti neza neza twereke yuko afise ibindi azosubiriza.
Iruhande y'ivyo abajejwe intwaro babandanya bamenyesha ko bagiye gukomeza amakomite akingira ibidukikije mu mitumba yose. Ayo nayo akazokwa amafisi igikorwa cyo kugenzura ko abafise ibiti bitereye mu matongo yabo batariko barajuragizwa mu mpusha baba bahawe. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Harakoze Alan Yves Irankunda mushobora gusura kumviriza zino nkuru zitandukanye twabashikirije muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome nkuko bisanzwe turabatahiriza abanyu uno munsi rero turaza cane gose guha ijambo abana batandukanye mbere yuko twakira uwa mbere ni The Ben aturimira akaririmbo Habibi. Habibi, come close sweet to your ese wabuzuko wanzonze mami no kuri singiriho hoya nje sinibuka uko nabaga ntarakumenya tariki yari nyingi imitima yahuraka. Hoya hoya nacha kunwara nacha kunwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe kaba dufise umwana wa mbere ari ku murongo mwiriwe neza urakomeye. Ego tuvugana nande Akima na Kenny Kenta utwa kuriega Kenta igitega quartier kalehe byifashe gute ngahe igitega ga Kenta bimeze neza mwaratanguye uruhuko canke muriko murabwitegurira muriko murabwitegura mugeze mu kiringo nyabaki cibibazo. Umusi wahariwe umwana w'umunyafrika ukubwira iki ufata gute hari ico wumva ushobora kubwira abandi bana b'abanyafrika batandukanye bari ku isi cyane cyane abandi bana mungana bari mu makambi atandukanye hari ingeso mbi usanga mu bana bakiri bato gakenta nagira abana bakiri bato kenshi usanga nk'uko babivuga barabamarayika atamakosa bakora n'utwari tugeso tugwiriye cyane mu
hariho abayakora
hariho abayakora nk'ayahe nk'akarorero
kugambararira ababyeyi kugatunda ku ishuri mu byo abayakora ku ishuri
akenshi gakenta iyo tuvuze uyu munsi mukuru barumva cyane gose ikintu citegeko no kuvuga ko umwana ategerezwa kubahirizwa mu mateka muranga haba kuja ku ishuri haba kugira iki iyo uravyize agateka k'umwana ngaho igitega ubona vyifashe gute uhereye kuba nawo mwibarabara ukaja kubana muhira aho bataha ubona vyifashe gute
hariho abusanga batasaho bataha bakararamira
ego nuko Kenta rero tukureke wifurize umunsi mukuru mwiza abagenzi bawe ufise ku mutima kuko uno munsi ni gwanyu
no uyitwa Reira Mateo Sam, Kenza, Loem, n'abandi bana bose banzi
ke. N'abandi bana bose bakuziwe ukaba bifurije no munsi kiga Kenta. Ndeka Kenta mukanya duce dushiramwe abatwumviriza kano karirimbo twongere duce tugatura abana bose aho bari na cane cane abo watahije tugushimire cane gose Kenta kuri kano kanya tumaranye twibutse ko uri mu ntara ya Gitega urakoze cane ushimire n'abavyeyi bagufashije kugira ngo tushobore kuvugana. Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika no ngaha tugomba dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi dusaba imbabazi abana udutelefone twabo tutariko turacamo neza ariko tubifurije kubandanya baruranirwa mu byo barimo no kubahirizwa mu mateka yabo nk'uko bitegekanijwe yakoze Macbill ya Bero yari mu bihinga bw'ivyuma bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye ku nkuru zitandukanye badushikirije yari Diane nahazo mari kumwe kuri micro ndabahisango ku munsi wa mbere nkaho twari twahereye mugire weekend nziza
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa